Ири, Низби де Америка. Izwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kinyarwanda no mu kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2018. Kuri mikro muri kumwe na Fidel Yonga.
Ubuvugizi bundi twumva dushaka yuko leta yadukorera cyane ni mu nzego z'abagore. Muzi yuko twishimira yuko mu Rwanda twageze ku ntambwe ishimishije ubwo abagore mu nteko ishinga amategeko bageze kuri 60%. Ariko urabo urebye muri abo bagore bose nawo ufite ubumuga.
Uyo ni Dominique Bizimana, umuyobozi w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abafite ubumuga mu Rwanda, asaba ko abagendana ubumuga baserukirwa mu nama nshinga amateka no mu nama nkenguzamateka ku buryo bushemeye. Tubafitiye n'ayandi makuru ku ihimbazwa ejo ku munsi wa kane mu ntara ya Gitega mu Burundi y'umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafrika, umunsi usanzwe uhimbazwa ku itariki 16 ukwezi kwa gatandatu w'umwaka utashe. Hamwe n'abantu 15 bahitanywe n'umuriro wadutse mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu mu isoko riri ku nkengera za Nairobi muri Kenya. Imanareka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse Aloyce, tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Maramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abantu bashika kuri 5 naha muri Leta Zunze za Amerika barishwe n'umuntu yari yitwaje inkoho inyuma yo kurasa mu biro bikorerwamwo abakozi b'ikinyamakuru cyandika mu gisagara cya Annapolis ni muri Leta ya Maryland aha muri Amerika. Abategetsi b'igipolisi bavuga ko abandi bantu babiri bakomeretse cyane kandi bavuga ko ukekwa gukora iryo bara yafashwe. Ababonye igihe byaba bavuga ko uwo mugizi wa nabi yarashe atumbereza ku biyo by'umuryango w'ikinyamakuru cyitwa Capital Gazette gisohorerwa muri icyo gisagara hari mu masaha ya saa 9 z'umuhingamo ejo ku munsi wa kane, acabona kwica abakozi b'ico kinyamakuru 5. Igipolisi cavuze ko kiriko kirabaza uwo yarashe icatumye arasa ngo nuko yigeze kwitwarira ico kinyamakuru ari kugo rubanza ubutungane ntibwaruha agaciro. Ibihugu vya Afrika biri mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano vyarashimye ku munsi wa kane isinywa ry'amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Perezida wa Sudan yo mu manuko hamwe n'uwahoze ari cegera cha Perezida, ariko bakavuga yuko bafise impungenge ko ayo masezerano atazorama nk'uko vyabaye ku yandi masezerano yasinywe imbere yayo. Perezida Salva Kiir hamwe n'uwo batavuga rumwe yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Riek Machar barasinye iyo nteguro y'amasezerano ku munsi wa kabiri i Khartoum ku murwa mukuru wa Sudan. Abagize inama ya ONU y'umutekano bavuga ko ari intambuko ikomeye mu gihe iyo ntambara irengeje imyaka 4 ikaba imaze no guhitana ibihumbi by'abantu, abandi barenga imiliyoni 4 barahunga ingo zabo canke abandi bagirwa impunzi. Kikiza cakorera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisigaje indwi nke kugira hatangazwe ko gisezerewe inyuma yo guhitana ubuzima bw'abantu 29 ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa kane. Umushikiranganji Oli Ilunga yavuze ko bahejeje ikiringo cy'iminsi 21 bari bihaye yo gusuzuma kandi ko atakimenyetso kindi gishasha c'abandi bantu bandura kibigaragara. Uwo mushikiranganji arashima ko urucanco rwakozwe ku bantu 3,330 rwagize akamaro gakomeye. Ilunga rero yemeza ko abapfuye bashika kuri 29 aho harejo mu biharuro bari bafise gushika ku munsi wa kabiri. Abana barenga 10,000 barishwe abandi bacibwa ibihimba by'umubiri mu mwaka uheze mu ntambara ziriko zibera ku isi. Ibyo biri muri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abarenga 21,000 barahungabanirijwe ubuzima bikomeye hamwe n'agateka mu mwaka w'2017. Ibiharuro byaraduze rero ngo ugereranije n'umwaka w'imbere yaho, uko niko ONU ivuga. Iyo raporo ya ONU yakoreye ku bihugu 20 harimwo ivyarengeje urugero kurusha ibindi nka Yemen, Siria hamwe na Afghanistan. Ico cegeranye kivuga ko inteko mpuzamakungu zirongowe na Arabia Saudite zagirizwa kwica hafi ica kabiri c'abana barenga 13,000 bishwe muri Yemen. Ibihugu vya Nigeria na Iraq byo byarafunze abana 2,200 murambarira igihugu kimwe, ikindi naco gifunga abana 1,000 bahorwa ko imiryango yabo yifatanije n'imihari y'iterabwoba. Na abarwanyi b'abatalibani mu gihugu cha Afghanistan ku munsi wa kane barateye bongera bica abasirikare 16 ba leta mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara ya Takhale. Abategetsi biyo ntara bavuze ko abandi bajejwe umutekano babuzwe irengero muri ico gitero cabaye mu gaturuturu ku kirindiro c'igipolisi muri district ya Chaiab. Umuvugizi wa leta uyo ntara Sunatullahi Temore yabwije urya Amerika ko abapolisi indwi babuzwe irengero mu gatondo kejo ku munsi wa kane. Ikindi gitero cha bombe yatewe ahariko habera inama y'abaharanira amahoro muri ico gihugu kikaba naco cahitanye abantu bashika 8. Gushika ubu nta muhari uracitirira. Mu kurangiza, naho abategetsi b'ibihugu bidacana uwaka bya Ethiopia na Eritrea bazohura vuba buzoba bubaye bwa mbere mu kiringo kigera hafi y'imyaka 20. Ibyo byatangajwe n'itangazamakuru rya leta ya Ethiopia ejo ku munsi wa kane.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho abantu bafise ubumuga basaba leta ko yo bavugira bagashobora guhiganwa mu matora nk'abandi banyarwanda. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
U Rwanda rurateganya gutora mu kwezi kwa cyenda abazahagararira abaturage mu nteko ishinga amategeko. Mu badepite 80 bazatorwa abafite ubumuga bagenerwa umwanya umwe, ariko bakifuza ko no mu yindi myanya isigaye nk'abadepite bahagarariye imitwe ya politiki abahagarariye abagore nayo bayibonamo abadepite bafite ubumuga. Mu nama yabahuje bafite ubumuga bo mu Rwanda muri iki cyumweru, bavuga ku bibazo byabo, bongeye kugaragaza ko bahangayikishijwe n'uburyo bakumirwa mu matora, babwirwa ko bafite umwanya wabo bagenewe. Uyu ni Bwana Dominico Bizimana, umuyobozi w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abafite ubumuga mu Rwanda.
Abahagarariye icyumba cy'amatora bakaba bati mwebwe banafite ubumuga mutegereze iyo haje muri ibyo bibazo by'amatora, none kumva bashaka yuko abanafite ubumuga kujya noneho twese kujya gupiganira umwanya umwe dufite gusaba w'umuntu uhagarariye abanafite ubumuga, kandi natwe hamwe niba ari bisaba byose turabifite. Abantu barize baraminuje bafite za masters bafite doktora, nta mpamvu ahubwo ubuvugizi bundi twumva dushaka yuko leta yadukorera cyane ni mu nzego z'abagore. Muzi yuko twishimira yuko mu Rwanda twageze ku ntambwe ishimishije ubwo abagore mu nteko ishinga amategeko bageze kuri 60%, ariko urabo urebye muri abo bagore bose ntabufite ubumuga.
Bamwe mu bafite ubumuga baganire n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko hari aho bagihabwa kato mu miryango, bakaba batinya kujya kwiyamamaza nubwo baba bazi neza ko babishoboye.
Abantu bafite ubumuga uretse nabo kwitinya ubwabo n'imiryango yawo ntiyashakaga ko bagihagaragara. Ibyo ngibyo rero biracyaba, hari aho bikiri, biracyaba arimo nta kubagamo ntago byoroshye. Niba yarabonaga yaravutse mu muryango akabona bamuhaye kato andi barumunabe, icyo ngicyo yaragikuranaga.
Gusa hari undi mugabo nigeze kumva ufite umuga bwo kutabona, nigeze kwiyamamaza ashaka kuyobora umudugudu. Amakuru numvise ni uko hari abantu benshi bari bamutoye ariko birangira atemewe. Bivuga ngo hari abari bamugiye inyuma baramwemera ariko birangira haje mamaga mu menje wo umuntu utabona sazaye buri mudugudu gute.
Hari ikindi kicyo ariko cyagaragaje ko cyatinyutse kujya kwiyamamaza ariko bikarangira bakumiriwe, babwirwa yuko bafite umwanya wabo ari we bakwiye kujya biyamamarizamo.
Hari abo bahakazi bakakwemerera ariko wagenda umunsi wo kujya gukora bagasanga baba gusubiza inyuma cyangwa bagatanga izindi mpamvu zituma azitagakora nkuko bakakwemerera.
Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu Mukabaramba Rivera asaba abafite ubumuga bo mu Rwanda ko badakwiye sa guhatanira imyanya yo mu nteko, ko hari indi myanya myinshi bashobora guhatanira nabo bakibona mu nzego z'ubuyobozi.
umva rero batajya mu myanya gusa yo mu nteko n'abandi bagore kandi na turabakangurira ibyo uvuga ngo abagore ko turi mu nteko 64% ariko iyo umanitse mu zindi nzego usanga bagenda bagabanuka ntabwo rero twakagombye gutagatsinga inteko gusa ahubwo hari imyanya myinshi hari njyanama hari rero ntimukarebe gusa ngo ni mu nteko ariko iyindi myanya nayo twakagombye kubakangurira kwiyamamarizamo
mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko azaba mu kwezi kwa cyenda umudepite uhagarariye abafite ubumuga umwe niwe uzatorwa mbere tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda hazakurikiraho gutora abadepite 52 bahagarariye imitwe ya politike ayo matora nayo azaba tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda hasoza amatora y'abahagarariye abagore agomba gutanga abadepite 24 n'abandi babiri bahagarariye urubyiruko asumuta kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Kwanyaburunga Kwanyaburunga
Kwanyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwanyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwanyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana Saa 12:15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho ejo kwa kane mu ntara ya Gitega hahimbajwe umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafrika usanzwe uhimbazwa ku itariki 16 ukwezi kwa gatandatu uko mwaka utashe mu bushikiranganje bujeje yubahirizwa ry'agateka ka muntu mu Burundi barashima utwigoro leta igira ariko basaba ikibano gufasha kubahiriza agateka k'umwana ibindi kuri inkuru twumviriza mu menyesha makuru wacu Fidel Antoine Nsabimana
Ivyo buri vyatangujwe n'urugendo rw'abana batandukanye harimo abagendana ubumuga bagira ku makinga y'abagendana ubumuga n'abagendana ubumuga bw'urukoba ari bo banyamwema n'urugendo rungana nk'ikilometero kimwe aho bavuye ku igorofa y'ihoteli bita kwa Helena mu isagara ca Gitega bagana ku kigo c'ugwaruka ca commune Gitega habera ibiro nyezina Landry Niyongere aserukira unani rw'abana mu ntara ya Gitega yabanje gushima utwigoro leta y'u Burundi igira ku neza y'abana
turashimiye cyane leta y'u Burundi ku twigoro twinshi imaze angura kuneza y'umwana aha tugashima ko atamwana agifungwa atarakwiza imyaka 15 mbere n'uyikwije agatezurirwa mu gihe atarakwiza imyaka 18 turashima ko leta y'u Burundi yashizeho ihuriro ry'abana kugira ngo riterere agacumu k'ubumwe mu gutorera inyishu ibibazo by'abana
nahashima utwo twigoro Landry Niyongere atagaze nikabuze
turabona ko abana bose batarashobora kuronka uburenganzira bwabo hari abana batajanwa ku ishure n'ababyeyi babo kubera ubugaba no kutamenya hari abana bihakanwa bakabura amamunko manze bakagira ingorane nyinshi hari abana bicwa ku mvu zitandukanye hari abana baheba amashure kubera gutwara inda ubukene n'ibindi hakaba n'ingorane isa n'uko ari sasa ijanye n'urudandazwa rw'abana
bo muserukizi w'abana yagize icyo asaba abana bariya
twagomba gutera kamo ko gusaba leta ko yobandanya guhimiriza ababyeyi ngo biteho neza abana abahonyanga agateka k'abana bohanwa bimwe biboneka hisunzwe amategeko ahari turasabye kandi ababyeyi batarajijuka kwijukira amashyirahamwe cyane cyane amashyirahamwe ya nawe n'unze maze bahindure ingendo ku kibazo cy'urudandazwa rw'abana twagomba gusaba ko itegeko rikinga rigahasha urudandazwa rw'abantu rumenyekanishwa kugira abantu bose barimenye gutyo rishobore kuja mu ngiro
imanisha imana serukira ubushikiranganje bwateka kazina mu no gufatana mu nda nawe nyine aremeza ko ari abana bagifite ibibazo
iminsi yahera mwarabonye ko habaye kubakora mu ibarabara turamara iminsi tuganira nabo turanabasubiza mu bigo mugo marabonye ko bagarutse si bose ariko kwa twakoze nitwo kigaya kuko ariyo n'abakeyi basigaye muhiri ubwo n'ubu iyo ngorane turashayibona abana baheba amashuri ni benshi abana batandikwa kandi bafite uburenganzira bwo kwandikwa ni benshi
Nkeshimana arafite ico asaba abavyeyi n'ikibanugira ngo bagabanure ingorane z'abana.
Keshi rero hari gihe babanga indero niyabagore ya indero ni mu papa no mu mama mwana kugira mere neza kugira umurinde kuja mu ibarabara umugira urukundo ariho besha bavuga ngo n'ubukene oya abana bose bakenye bari mu ibarabara kuva na kera bamwe bavuga ngo mwana sumwe aha twese dutegereza ko tubonye mwana atamerewe neza ategereza ko turazishinga akavanga akaja ahandi kubera iki kandi hari ikibana kuko bitagashi rero
abana bagenda n'umuga bw'abanyamwema bo bavuga ko impinga ikiri ndende cyane kugira ngo bashobore kubaho nk'abandi kuko ingwara z'amaso no kurukoba batarashobora kuzivuza uko bikenewe bagasaba leta kongera kigoro kugira ngo abana b'abanyamwema nabo bashobore kuvuzwa. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi ry'Amerika
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi kandi umushikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare isubigwamwo ya Ngozi yasabiye umunyororo w'imyaka 5 intwazangabo yahora irongoye igipolisi mu ntara ya Cankuzo. Akurikiranwa n'ubutungane ku caha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu hakoreshejwe ibigwanisho. Ibindi twumviriza umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
OPCD barandereka Donasian yahora arongoye igipolisi mu ntara ya Cankuzo yarengutse ubwa mbere muri sentare isubiramo ya Ngozi kuri uyu wa kane inyuma y'amezi y'ababa abiri afungiwe mu ibohero rikuru ry'abagabo rya Ngozi. Nk'uko umushyikiriza manza mukuru amwagiriza abivuga, vyose vyatanguye itariki zitatu ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo. Kuri iyo tariki inkoho yafatiwe mu modokari yari ifise umwana w'imyaka 16 muri zone ya Gakere ya komine Kiremba. Iyo modoka yafatiwemo icyo kigwanisho ikaba yari iyo ntwazangabo mu gipolisi nk'uko amatohoza ya parike nkuru abivuga. Umushyikiriza manza abandanya avuga ko icyo kigwanisho kitanditswe mu vya leta. Kubw'umushyikiriza manza mukuru, iyo nkoho yo mu bwoko bwa pistole yari igamije guhungabanya umutekano w'igihugu kuko yatanzwe n'intwazangabo ikayiha umunyagihugu asanzwe kandi w'umwana. OPCD Donatien Barandereka yasabye na sentare yasubiramo ya Ngozi kwiregura ku caha yagirizwa agira ko agihakana, ariko aremera ko imodokari ari yiwe, akemera kandi ko niyo nkoho ayizi. Yiregura avuga ko icyo kigwanisho cyari mu vyafashwe kandi ko cyari cyanditswe itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Uwashengejwe avuga ko yahavuye ashyira icyo kigwanisho mu kibanza kinyegeje mu modoka yiwe bwite kuva itariki 20 z'ukwezi kwa kane, afite intumbero yo kukimanukana i Bujumbura ahasanzwe hashikira ibigwanisho vyafashwe. Asigura ko yabigize uko kumva z'uko imodokari y'akazi yari kugitwaramo yari mu bikorwa byo gutunganya inkino za Sekafa by'abana batarenza imyaka 17 igitega. Iyo ndongozi y'igipolisi yemeza ko uyu mwana yamuhaye iyo modokari gusa, ariko agahakana ko atamuhaye ikigwanisho. Afashijwe n'umwunganira yerekanye impapuro z'aho icyo kigwanisho cyandikishirijwe zikerekana n'aho yagikuriye mu bubiko ategekanya kugitwara aho bigenewe kubikwa i Bujumbura. Umushyikiriza manza mukuru we yasabye sentare kudaha agaciro izo mpapuro, asigura ko zitigeze zigaragara na hamwe mu matohoza. yavuze ko ziteye amakenga akanasigura ko atani cegeranyo cyaho iyo nkoho yafatiwe. Umushingwamanza w'uwashengejwe we yasabye sentare kudaha agaciro ivyegeranyo vyose vy'amatohoza y'umushikiriza amanza. Yamwagirije ko yarenze amategeko y'ingene imanza zitohozwa zikaburanishwa zikongera zigacibwa. Ngaha umushikiriza amanza yagirizwa ko yahonyanze itegeko mu kumviriza umwana mu matohoza atagira uwumwunganire. Yaba umushikiriza amanza mukuru canke sentare bashatse kumenya uko umushikiriza amanza yari kubigenza mu matohoza mu gihe uwo mwana yari afise karangamuntu yerekana ko akwije imyaka. Amatohoza yabo akavuga ko uyo mwana yarondeye iyo karangamuntu agira ko yirengereza ko imyaka kugira bikunde aronke uruhusha rwo kugendesha imodoka. Sentare imaze kumviriza impande zose yasabye umushikiriza amanza mukuru gusozera imburano ziwe. Uwo nawe yasabiye uwahora arongoye igipolisi mu ntara ya Cankuzo igihano cyo gufungwa imyaka itanu no gutanga ihadabu y'amafaranga angana ibihumbi amajana atanu vy'amarundi. Uwagirijwe we yasabye kwezwa. Urubanza rwagiye mu mwiherero ruzobagwaciwe rukazomenyeshwa itariki 27 z'ukwezi kuza. Umushingwamanza wa OPC de Barandereka Donatien avuga ko yizeye ko uwo yunganira azokwezwa asigura ko yatanze ivyemezo bikwiye ko arengana. Uwo mushingwamanza akavuga ko afise n'icyizere kuko gushika n'ubu uwaburanira atamatati afitaniye n'igipolisi cyamuhaye akazi ndetse n'ubu akaba atarasubirizwa mu mabanga yahoramo. Muri iyo ntahe y'icyese umwana avuga ko ari we yahawe ikigwanisho n'uwahora aronga igipolisi mu ntara ya Cankuzo ntiyarengutse. Vyabaye ngombwa ko aburanishwa mu ntara y'umwiherero. Ni mu gihe amategeko y'u Burundi atemerera abana batarakwiza imyaka 18 kuburanishwa mu ntahe z'icyese. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abantu 15 bahitanywe n'umuriro wadutse mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu mu isoko riri ku nkengera z'umugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Abandi bagera kuri 70 nabo barahiye, ubu bakaba ariko baravugwa. Iryo soko risanzwe rikoreramwo abarundi n'abanyarwanda batari bake. Bagize amahigwe uruhande barimwo ntigwagagezwe ko n'umuriro nk'uko umwe muri bo yabibwiye Ijwi rya Amerika. Baganiriye na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Umukuru w'igipolisi mu karere ka Nairobi Kangate Thuku yatangaje ko umuriro wadutse nk'igihe cy'isaha 7 z'ijoro. Abantu 15 baciye bahasiga ubuzima. Bose bahasize ubuzima bari mu igorofa yegereye iyo soko ya Gikomba. Abandi bashaka ku 70 barahiye bakaba bagiye kuvurirwa ibikomere ku bitaro bikuru vyitiriwe Kenyatta ku mugwa mukuru Nairobi. Umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro Thomas Mutie yabwiye itangazamakuru ko 41 muri bo bari barenze rwose nayo 17 bakaba ari abana. Umurango wose kuri uyu wa kane igipolisi kijejwe kugwanya impanuka ciriwe kirazimya umuriro wari ugitse mu gatongora mu magorofa yo kuri iyo soko nayo umwotsi wirabura cane wafumbuka mu kirere. Dukamenyesha ko gushika ubu intandaro y'uwo muriro itaramenyekana.
We are continuing with the search.
Turacabandanya kurondera no gutabara kandi turaja turababwira ibihinduka. Iyi ni impanuka nk'izindi yatanguriye ahantu habikwa imbaho, mugabo ntituramenya neza intandaro y'uwo muriro kandi ntidushaka kuvuga byinshi tudafitiye ibyemezo. Dutegerezwa gukora amatohoza uko bitegerejwe. Leta irakora amatohoza, hanyuma igihe tumenye ukuri tuzobabwira uwateye icatumye canke isoko ry'uwo muriro. Iyo soko ya Gikomba isanzwe irimo Abarundi n'Abanyarwanda batari bake. Bamwe baridandariza abandi bagakorera bene amaduka mu gihe hari n'abaterura imizigo. Uwo musore wo mu Rwanda hadandariza bwije Ijwi rya Amerika ku ruhande batumbereyemo rutashikiriwe.
Aho dukora ibintu by'impunzi hoho ntiyashikiriwe. Kora benshi bari mu bintu by'impunzi. Ikibanza cyahiye rwose naho h'imboga naho hantu h'imbaho niyo nzu yahiye hapfiramo abantu. Rero aha handi Imana yarakinze ntiyashikiriwe. Igice kirimo abarundi n'abanyarwanda nticashikiriwe. Ahanini abarundi n'abanyarwanda bakorera mu bintu by'impunzi rwose, nk'uko mubizi n'isoko y'impunzi n'ibirato rwose.
Leta ya Kenya yemeye kuvuza abantu bose bahiriye Gikomba gushika bakire nk'uko Bwana Kangate yabisiguye.
I want to take this opportunity on behalf of myself and behalf of the government to
ngomba fata akakaryo ku izina ryanje n'irya leta kugira ngo mpoze ababuze ababo eka nabo bari mu bitaro. Nashaka kubemerera ko leta izoba arihira ibijanye no kwa muganga byose gushika bakize. Imbere yuko bakira abakorera muri iyo soko yahiye bemeza ko bahahombeye ivyabo bazindutse basa n'abataye umutwe.
twabyutse nyine hari abantu benshi ubona ko hari uruhagarara batemera aho hantu hahi hari hacunzwe ntibemera ko abantu bahinjira gusazi ya modoka zizimya nizo zaguma zinyuragirana zigenda kuzimya abandi bose barabira kure nyine ubona ko bajumanara yewe bameze nk'abaguye mu gahunda cyane cyane abadandaza
ibidandazwa byahiriye mu isoko ya Gikomba hamwe n'amazu yahitanywe n'umuriro bivugwa ko bifite agaciro k'amamiliyoni atari make y'amashiringi ya Kenya. Ibitaro bikuru vyitiriwe Kenyatta co kimwe n'umuryango utabara imbabare kwizi kwa Rouge bashizeho abahinga bajejwe kumviriza no gufasha abantu bahamutse kubera impanuka y'umuriro wadutse mu isoko ya Gikomba. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Donald Trump aherutse kuganira na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe wari wamusuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari bahuye ku nshuro ya gatatu. Bombi bamaze kugera ku rwego rw'ubucuti bukomeye kandi bafite umugambi wo gukomeza kurushaho umubano hagati y'ibihugu byombi. Inama hagati ya Trump na Abe yabaye kandi mu rwego rwo gutegura guhura hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Mu by'ukuri ikibazo cya Korea ya Ruguru nicyo cya mbere cy'ibanze Trump na Abe bunguranyeho ibitekerezo. Perezida Trump yashimye cyane uruhare rukomeye rw'Ubuyapani mu nama ya Trump na Kim Jong-un izinjira mu mateka niramuka koko itanze umusaruro ugaragara. Yasezeranije kandi Abe ko azasaba Korea ya Ruguru gukemura ikibazo cy'Abayapani ishimuta. Trump na Abe bashimangiye ko intwaro za kirimbuzi zigomba gucika burundu muri Korea ya Ruguru ku buryo buhoraho isi ishobora kubigenzura no kubyemeza koko. Bemeranijwe ko igihe bitaragerwaho isi igomba gukomeza kota igitutu gikomeye Korea ya Ruguru. Ubuhahirane ni ikindi Trump na Abe baganiriyeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihorana igihombo hagati y'ibintu igura n'ibyigurisha mu Buyapani. Abategetsi bombi bafashe umwanzuro wo kongera imishyikirano ku birebana n'ubucuruzi n'ishoramari kugira ngo ibihugu byombi bigere ku kinyuranyo kingana. Perezida Trump yatanze icyifuzo cye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani bigirana amasezerano mashya hagati yabo bombi gusa aho kugendera ku masezerano ahuza ibihugu byinshi, twavuga nk'amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byose bituriye inyanja ya Pacifica. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije kuyasohokamo. Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bashimangiye kandi ko ubwisanzure ari ngombwa mu kigobe cy'inyanja y'Abahindi na Pacifica. Perezida Trump yasobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazatezuka na gato ku mugambi wayo wo kurengera Ubuyapani. Abategetsi bombi bashimangiye ko ibihugu bituriye amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa birimo n'Ubushinwa nyine ubwabwo bikwiye kureka kuyiyitirira ndetse bagahagarika n'ibikorwa bya gisirikare bahakorera. Bombi bemeza ko ibiganiro ari byo nzira nyayo yo gukemura mu mahoro amakimbirane yo muri aka karere k'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa mu buryo bwubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye arebana n'amategeko agenga inyanja zo ku isi. Barangije ibiganiro byabo, Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bavuganye n'abanyamakuru. Perezida Trump yarahashimangiye ati ubucuti hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibwigeze bukomera kugera aha. Mu mezi aza tuzashingira kuri uyu mubano w'igitangaza tumaze kugeraho, cyane cyane ko twembi twugarijwe n'ibibazo tuzafatanya gushakira ibisubizo.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Njoti mwese mkunda radi juu ya Amerika bigani ilo. Tuwa hitu wafite mwaka kanya hani uwegarukie. Tuwa shimye kuwa mga duteza matkwi. Tuwa tumye kuwa andanya mudu kulikira na mbigani ilo. Vyachu kuri radio yanyu, radio juu ya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.